mubananya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ne kinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twangiye kuba ikaze kuri radio yanyu tutega matwi ya Rais Bigirimana dushikiriza makuru avugwa hijya no hino ku isi.
Mara mutse Fideli turayahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika igipolisi mu manuko bushira ubuseruko bwa Nigeria cyavuze ko cice abantu batatu bitwaje ibigwanisho ejo ku munsi wa mbere hari gihe umugwi w'abagizi banabi watera ibiro bya komisiyo y'igihugu ijejwe gutunganya amatora ni kimwe mu bitero bimaze iminsi bikogwa ku mabiro y'iyo komisiyo imbere y'amatora atekanijwe mu kwezi kwa kabiri kumwakuza muri Nigeria. Abategetsi b'iyo komisiyo bavuze ko ibitero ku mabiro yayo bitazobuza ko amatora atunganywa. Umuvugizi w'igipolisi muri leta ya Imo Michael Abatam yabwiye abameshimakuru ejo ku munsi wa mbere ko baburijemo igitero mu gatondo ka kare cyari gitumbereye ku biro byo mu gisagara cya Oweri ku mugwa mukuru w'iyo leta. Yavuze ko hishwe abantu batatu muri abo bateye hamwe n'abandi babiri bahagaritswe. Mevuga mu makungu hano muri leta z'umwe za Amerika. Amerika yaremereye kuzoha umugabane wa Afrika imiliyaridi 55 z'amadolari. Umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano muri White House Jake Sullivan yavuze cyo ku munsi wa mbere ko ayo mafaranga azotangwa mu kiringo cy'imyaka itatu akazofasha mu bisata bitandukanye. Amerika yemeye ayo mafaranga imbere y'inama y'iminsi itatu ihuza abakuru b'ibihugu 50 bya Afrika hamwe na leta z'umwe za Amerika itangura kuri uyu wa kabiri hano i Washington. Jack Sullivan yavuze ko aya mafaranga azofasha mu bijyanye n'iterambere kugwiza ubutunzi amagara y'abantu hamwe n'umutekano ku mugabane wa Afrika. Sullivan yavuze kandi ko aya mafaranga atazotangwa ibihugu bya Afrika bibanje gusabwa kwemera ko bidashyigikiye intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Mu kwezi kwa gatatu ibihugu bya Afrika 13 byahisemo kutagira icyo bivuze igihe mushyiramwe impuzamakungu ONU hari itora rinegura Uburusiya ku ntambara bwatanguje muri Ukraine. Mu makungu kandi ni muri Irani aheje ku munsi wa mbere icyo gihugu cyavuze ko cishe kinyonze umunyororo agira kabiri yagize uruhara mu myiyerekano yabaye mu gihugu cyose. Imyiyerekano yatangwe mu kwezi kw'icyenda inyuma y'icwa ry'umwigeme yari mu minwe y'igipolisi kubwo kutitwikira mu mutwe uko bikwiye. Iturukano ry'amakuru Mizane yegukira ubushikiranganji bw'ubutungane muri Irani yavuze ko Majid Reza Rahnavarde yanyongewe mu gisagara cya Mashhade nko kugabisha abandi. Rahnavarde yagirijwe igucumita n'imbugita abajeje umutekano babiri mu kwezi guheze muri icyo gisagara hari nyuma yo gushavuzwa n'ubwicanyi bwariko burakoregwa abari muri iyo myiyerekano. Muri Irani kandi ejo kuwa mbere icyo gihugu cyarafatiye ibihano abakuru b'ibigo by'iperereza by'Ubwongereza hamwe n'igisirikare ndetse n'abanyepolitike bo muri icyo gihugu hamwe n'Ubudagi. Ibikoze mu kwihora Uburaya imbere y'uko nabwo bufatira ibi Irani ibindi bihano bishasha. Mu kiganiro n'abamesha makuru akunze kuremesha burindwi umuvugizi w'umushikiranganji w'imigenderanire wa Irani Nasser Kanani yagirije abanyaburaya kugira uruhara mu ibera muri Irani yongera avuga ko ibyo bihano biciye bijya mu ngiro ejo nyene. Ubwongereza n'Ubudagi byarumvikanye binegura ko uko Irani yakubaguye abakoze imyiyerekano yiyamiriza urupfu rw'umwigeme w'imyaka 22 Mahsa Amini.
Washington ijwi rya Amerika.
Nayo muri Afghanistan abantu bashika kuri batatu barishwe igihe abagabo bitwaje inkoho bateri hoteli kunze guhurumbirwa n'abagwiza tunga b'abashinwa ku mugwa mukuru Afghanistan ejo ku munsi wa mbere. Abanyagihugu babibonye bavuga ko haturikijwe ibisasu bitari bike kandi byarekuye n'umuriro mwinshi. Ishyirahamwe ritabara ry'abataliyani rifise ibitaro hafi y'ahabereye icyo gitero ryavuze ko ryakiriye abantu 21 harimo batatu bafuye bagishika kwa muganga ariko ntiryavuze nimba abafuye barabasivile canke abakoze ico gitero ihoteli yatewe ikunze guhurumbirwa n'abagwiza tunga b'abashinwa barushiriza kwisuka ku bwinshi muri ico gihugu ca Afghanistan kuva abatalibani bagarutse ku butegetsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwivugo makuru y'inkino naho inkino z'umupira w'amaguru mu gikombe cy'isi ziriko zirabera muri Katari kuri uyu munsi wa kabiri niho zinjira muri kimwe cya kabiri. Urukino rwa mbere ruza guhuza Argentine na Croatia mu gihe ejo ku munsi wa gatatu Bufaransa buzotana mu mitwe na Maroc. Urukino rwa nyuma ruzoba ku munsi w'Imana w'indwi dutanguye ku itariki ya 18 hagati y'ibigwi ibiri itsinda mu rukino rw'uyu munsi wa kabiri hamwe n'uzotsinda ejo ku munsi wa gatatu. Mu kurangiza abategetsi b'ibihugu indwi bikize kuruta ibindi ku isi ejo ku wa mbere niho byongeye kwiyemeza gufasha no kuba hafi ya Ukraine, bemeye guha Ukraine ibikoresho bya gisirikare byo kwikingira ibitero by'Uburusiya. Mu rwandiko rwasohowe na Presidenti ya Amerika White House, ibihugu bya G7 byaranebaguye kubona Uburusiya bubandanya gusambura ibibanza bitanga umuyaga nkuba hamwe n'amazi hamwe n'ibisagara muri Ukraine, byongeye koko ibi bitero biri mu mugwi w'ibyaha byo mu ntambara.
Urakoze Aloyce Bigirimana ku makuru yo hirya no hino kwisohejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ejo kuwa mbere muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, abatwara duseha baniha muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko basaba ko Leta ya Kongo yovanaho za bariye z'abasirikare zashyizweho kugira bishyuze abagira ingendo amafaranga muri Fizi.
Kenda shikikie, imanda manili kila wayo kuyamiriza, bano basoda, wali mundira wa makamba, ukutangisha seksa tenka. Hajende ya polisa yu kuwa mbito na nubundi ichai, kuwe eriki kubwa kubura wakiri.
Uyo ni Niyongabo Jean Dodieu, numumotari akorera ku ibarabara Baraka Uvira. Madame Beatrice Munyenyezi yongeye kwihakana umucamanza akuri inteko iburanisha amwagiriza gufata ibyemezo bihengamye mu rubanza buranamwo n'ubushikiriza manza bw'u Rwanda. Mu Burundi abasitanteri batatu n'umuhanuzi wa buramatari w'intare ya Rumonge mu bumanuko bushyira uburengero bw'u Burundi barapfunzwe. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abasitanteri batatu n'umuhanuzi wa buramatari w'intare ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero bw'u Burundi barafunzwe. Ubushikiriza manza bubagiriza kwiba amabati n'isima byari bigenewe gusanura amashure bahawe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Eroje biri kaneza ari Nairobi niyo nkuru dufite.
Niyo hero rihurya murembwe riri mu ntara ya Rumonge niho abasantere n'umuhanuzi wa Romatari yajejwe gutunganya ikigegana intwaro bafungiwe. Nabasantere bamakomine ya Buyengero, Rumonge na Bugarama yo muri iyo ntara ya Rumonge nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje. Abaganiye n'ijwi rya Amerika mu ntara ya Rumonge ntibashimye ko umwidondoro wabo n'amajwi yabo bije habona. Amasoko yacu yongera ko kuwa Buyengero bafunganywe na sebukwe bitewe nuko amwe mu mabati n'imifuko y'isima yagirizwa kuba yaribye babisanze yabinyegeje kwa sebukwe. Wa Rumonge na Bugarama barungitswe mu ibohero ku munsi wa gatanu basangayo mugenzi wabo wa Buyengero yarahamaze iminsi ibiri. Imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Murembwe riri mu ntara ya Rumonge babanje gusambishwa n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika akukira sentare isubiramo imanza ya bururi mu manuka bw'igihugu. Amakuru ava mu bajejwe ubutungane batashimye nyeko mwidondoro wabo menyekana avuga ko ari menyetso ndamusiga zerekana ko bivye canke banyuruje amabati n'isima byatanzwe n'ibiro bya president Ndayishimiye bigenewe gusanura no kubaka amashuhure mu ntara ya Rumonge. Umukuru w'umurwi w'igihugu buje rwa gatakazi na muntu cyane igihe hashamenyesha kwifatwa n'ifungwa rya abategetsi ari kimenyetso ko butungane bwigenga kandi atamuntu ari hejuru y'amategeko. Sita Vinyini Muraba aha yari katoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wo guhimbaza imyaka 74 y'isinywa ry'amasezerano yo kubahiza agati y'akazi na muntu hariho gatandatu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura.
Seni Deha kash irashima ingene butungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu rumonge inyanzarake ibujumbura ingozi hamwe na handi CNDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu
itabwa muri yo mpijya abategetsi n'umuhanuzi wa Rwamatari w'intara y'Umurenge yakurikiye amajambo arimo agashavu ya President Evariste Ndayishimiye iminsi mike imbere yaho mu ntara yakayanza mu buraruko yavuze ko abantu bashaka kubandanya barya ibiturire bazobanza kumutambuka umuzimba aha yariko yugurura ingoro nshasha y'intara yashimangiye ibyo avuga ashingiye ku masezerano y'abacukura ubutare avuga ko abaserukira leta basinye bari ibiturire igihugu kirahombera bikomeye
ku makontra yose yasinywe na leta ngira nibere avoka ndayasubire ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye ngo continuity dollet nidabwiye continuity dollet adaromala continuity ntabwo mwayasinye ngo mwasinye mubona ko muri president wa leta rero yari muhimbiri bavuze na jewe nshe sinye muhimbiri ndabyemeza sinshobora ubushakara baranyikura ko kare harazoza abandi babasinyira jewe sindimo sinshobora kugendera kuri contract yeze nzovyisomera ndavyikorere jewe ndavyisinye muraca mugenda mwandikishe muti hote traizo je nasomye mwibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu arahanwa akaje imbere y'ubutungane ankado hote traizo anduka kugarukana iby'igihugu bibwe nta hote traizo irimo igihugu ntigifungwa jewe neva ndakwemereye bagenda umfunge nzira igihugu no gupfa je ndabyemera hako igihugu gipfa nopfa sinshobora kwemera rero ko igihugu kiguma gipfa ari jewe ndagihagarariye reka mfume mpfa hanyuma muze rusigare muracisha ntabona mugabo mbona sinshobora kwemera kugiherekeza jewe mu rupfu ntibikunda
amunara yakayanza nyene yunganira umukuru w'igihugu Daniel Jean Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka asanzwe yavukamwo yagabishije abanyonora amatungo ya leta ko bazokwitwiza abayobe nkuko byahora bikorwa umugambwe Sandra David uri ku butegetsi ukirwanira mu ishamba
ibya leta jewe nkiri ukurugamba ukamugwa gukarenza baca bakujana ku giti bakakumanika uraba hasi amaguru hejuru baca bakubita kunda kugira ngo inzoga zose zikupfemo namwe mu giti ya leta umunsi umwe ni ku giti kugiti
abandi bategetsi barimwo bahoza arongoye intara ya Rumonge ya Consolation Nitunga aheruka kugenwa kubiraje kuba umuhanuzi wa ambasade y'Uburundi Kinshasa muri Congo abasantere b'amakomine ya Muhuta na Burambi basanzwe yarabakenyezi barumirijwe mu mpera z'indwi uwambere yasambishijwe n'ibiro vy'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko akurikirana ibyirwa by'amezi atatu ku bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu mu gihe babiri ba nyuma bumvirijwe n'ushikirizamanza mukuru wa Repubulika akubukira sentare isubiramo imanza ya Bururi nk'uko abegereye idosiye babibwirwa rya Amerika uko ari batatu barekuwe uwarekuwe inyuma y'abandi akaba ari Nitunga hari mu ijoro ryo ku wa gatandatu ibikoresho byo gusanura amashuri bikoze kuri abategetsi bo mu ntara ya Rumonge byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu kwa cyenda uyu mwaka eroje wika neza iryo rya Amerika.
Nani barara icya hirya ni komata erego kwiri hantu hose n'iki winyegera ariko abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe nubwo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo kuko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
kabila simuhumura kamana shofe
wenda banashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mye kwetu ni bugo
ndiyo
bugo
nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi kombo taxi yaje kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo Ijwi rya Amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo taxi
itaxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
mu maneno ya kuchekesha kombo taxi natonesha kwamba batu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani
kombo taxi muitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rola.
Murakoze Eloge. Madame Beatrice Munyenyezi yongeye kwihakana umucamanza akuri inteko iburanisha mwagiriza gufata ibyemezo bihengamiye mu rubanza buranamwe n'ubushikiriza manza bw'u Rwanda. Inyuma yaho umucamanza wo muri sentare isumbuye yahuye afashe icyemezo ko amasura amwagiriza ategerezwa gutangira ubuhamya mu mwiherero. Eric Bagire ubusa araduha inkuru y'Idonido.
Umucamanza ukuriye inteko iburanisha gitangaza ko abatanga buhamya bashinja Munyenyezi ibyaha bya genocide bagomba kurindirwa umutekano ruhande rw'iregura rwabaye inkuru tunguwe. Aho batanga buhamya urukiko rwisumbuye rwahuye ruvuga ko rwabahaye amazina y'amahimbano mu mugambi wo kubarindira umutekano. Umunyamategeko Felicien Gashema umwe mu bunganira Beatrice Munyenyezi yavuze ko baje mu rukiko biteguye kuburana batanga buhamya bari mu ruhame ariko batungurwa nuko bagiye kurindirwa umutekano. Aribaza uburyo umwe mu batanga buhamya yasaba kurindirwa umutekano bikarangira bose babashyize mu muhezo. Naho umunyamategeko Brice Bikotwa akibaza uburyo abo batanga buhamya imyirondoro yabo yagaragajwe mu rukiko rwarangiza rugatangaza ko batangira ubuhamya bwabo mu muhezo. Basabye urukiko ko batangira ubuhamya mu ruhame bikazanaborohera kubahata ibibazo mu bwisanzure. Baravuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bwarabasabiye umuhezo mbere kuko kubw'abo banyamategeko ibyo batanga buhamya byamaze kujya ku karubanda. Umunyamategeko Gashema avuga ko u Rwanda rutekanye bihagije akibaza impamvu batanga buhamya bashinjwe yunganira basaba kurindirwa umutekano. Yavuze ko kuva bagaragara mu rukiko nta kibi kigeze kibabaho. Kubushinjacyaha ariko gusaba umuhezo ntacyo byishe kandi bisanzwe byemewe mu mategeko. Bugasaba ko ibivugwa n'abanyamategeko ba Munyenyezi byateshwa agaciro. Byasabye urukiko kujya kwiherera ruza rutegeka ko batanga buhamya barindirwa umutekano. Rwavuze ko nta mategeko yaba yishwe batangiye ubuhamya bwabo mu muhezo. Aha niho Madamu Munyenyezi yakije ijambo abwira umucamanza ukuriye inteko iburanisha ko amwihanye. Yamubwiye ko nta butabera mwitezeho. Munyenyezi yabwiye umucamanza Patricia Mukayiza ko ibyemezo afata bibogamye, akeka ko ashobora kuba mufiteho urwango rushingiye ku byaharegwa. Mu magambo yagize ati "Nyakubahwa Presidente w'inteko murabogamye cyane, sinshobora guhabwa ubutabera nawe kuko kuva waburanisha wagiye ufata ibyemezo bibogamye ndakwihanye." Munyenyezi yakomeje agira ati "Ndabizi ko genocide yakorewe Abatutsi yagize ingaruka zitandukanye kuri benshi ndetse basigira ibikomere bikomeye. Ati "Niba uri umwe muri abo, I'm sorry bisobanuye ngo umbabarire." Rero niba bimeze bityo mwaba mubaye juge parti bivuze ngo n'umucamanza yabasa n'uwicira urubanza ati kuko ndegwa ibyaha bya genocide yakorewe Abatutsi. Byari ku nshuro ya kabiri Munyenyezi yihana umucamanza ukuriye inteko iburanisha, buri gihe amushinja kumufatira ibyemezo yita ko bibogamye. Aba batanga buhamya barasaba kurindirwa umutekano mu nkiko z'u Rwanda mu gihe bashinjirije Munyenyezi mu ruhame mu gihe yari muri Amerika. Ibyo nibyo bikomeza kuba igifatwa nk'amayobera ku ruhande rwa Munyenyezi n'abanyamategeko bamwunganira. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yahise yanzura ko iburanisha rigomba kuba rihagaze nk'uko amategeko abiteganya. Abanyamategeko bagiye gutegura imyanzuro isobanura ubwihane bakazayishyikiriza urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza. Yatangaje ko iburanisha rizakomeza mu mwaka utaha 2023. Urukiko rwisumbuye rwahuye rwari rwatiye icyumba mu rukiko rukuru I Nyanza kirufasha kumva batanga buhamya. Madamu Beatrice Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko ni umunyarwandakazi uvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari prefegitura ya Byumbu ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Rushaki. Ni umukazana wa Paul na Nyiramasukura minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Uyu yakatiwe gufunga imyaka 47 n'urukiko rwa Arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide. Umugabo wa Munyenyezi Hussein Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufunga imyaka 25 ku byaha bya genocide. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirukanye Munyenyezi ku butaka bwacyo. Ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari yo ku nzego zishinzwe binjira n'abasohoka muri Amerika. Ibyaha aregwa byose arabihakana akavuga ko ababimushinja batamuzi. Munyenyezi avuga ko azira kuba yari umukazana wa Nyiramasuhuko. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezeho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tumushimire Eric. Ejo ku munsi wa mbere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abatwara tusehaba niha muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu yo mu manuko bakoze imyirekano y'ukudakora imirimo mu gihe cy'iminsi 3 mu ntumbero gusaba ko leta ya Kongo yovanaho za bariyeri z'abasirikare zashyizweho kugira bishyuza abagira ingendo amafaranga muri Fizi. Pedaste Ngabo adufite inkuru y'imva.
Iyo myigaragambyo yagaragaye cyane ahitwa Mboko, Baraka, Misitsi, Rusenda ndetse na Kirembwe. Aho abatwara ibinyabiziga bavuga yuko binubira amafaranga bicara bishura kuko banyuze kuri za bariyeri z'igisirikare ndetse n'izindi bariyeri za serivisi za leta. Mukinji Elisha n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abatwara ibinyabiziga rizwi ku izina rya Senat, La Synergie des Associations de Transporteurs du Congo, avuga yuko bakoze imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Congo ko yabavaniraho izo bariyeri zicara zibishyuza amafaranga ku manywa na nijoro.
Ba autorite fema bajitahidi kuweka teritwari ya Fizi sawa sawa na teritwari zingine.
Turashaka ko abayobozi bafata Fizi nk'izindi teritwari, apana kugira Fizi nka teritwari y'umurima wa leta. Ibyo nibyo dushaka. Ubu dutangiye gukurikirana iki kintu. Nitumara iminsi 3 nta binyabiziga binyura mu ibarabara, nitutabona igisubizo tuzakora ibindi bintu birimo kujya mu muhanda ndetse no kutishyura imisoro. Mukinji Elisha avuga yuko kuva Makobora kugeza Baraka hari bariyeri 15 za FARDC zishyuza abagenzi amafaranga 500 y'amakongomani, ndetse kuva Baraka ujya Misiti hari bariyeri za FARDC 13 zishyuza abagenzi amafaranga 1000. Niyongabo Jean Dobye n'umutari ukorera Baraka Uvira avuga yuko imyigaragambyo yo guhagarika imirimo mu gihe cy'iminsi 3 bakoze ari ngombwa kuko bari barambiwe n'uburyo FARDC yicaye isaba abagenzi batwaye kwishyura amafaranga kuri za bariyeri.
Rero nka jewe ndi umumotari impoliste cyenda shigikiye iyi maandamano iri kiraba yo kwiyamiriza bano basoda bari mu nzira b'amakamba bo kutangisha sekta tenga haje ndiye polisi ari kuva mu gitondo n'ubundi icaye kubera iki kubwo kubura abakiriya. Ntabwo ari forte kuri ha 500 ariko urashika no kwikamba ukazabumba ngo utayarishe ntumva ngango tagufunze ugacyura bisho bagufungiye aba basoda ukashukivura. Hirya ugomba gushikiranza basize abasoda nta nicyo bagejwe ariko bakisha amahera 500.
Yarashidi Gatege n'umwe mu motari bakorera muri teritwari ya Fizi asobanura ko bitewe n'ubwinshi bwa za bariyeri za FARDC zishyuza amafaranga bituma binjira mu gihombo.
Ikibazo nticyobora kwa bosi kuko urumva iyo twaye umukiriya uwo munsi umushikanye ntibuvira, umaze kumushikana umukuye ibaraka kugera ibuvira mwumvikanye 25,000 wagere ubuvira ukaje usanga guha ibihumbi 10 tayandi yahereye ku mabariyeri y'abasoda ati ntandi mayara sigaranye ukacyura bakumufata nabi kandi nawe wabonye ibyamubaye ko ku basoda kandi yahaye abasoda uri kurareba. Urumva uje ikibazo natwe tugira kwa boss urumva nta pressema nta twa tukironse urumva bre boss nawe acaye ubuvira yuko muri amahera kandi na amahera te wariye wayabuze bivanye nuko umukira nawe yatanze amahera ku basoda akamuherana.
Bamwe mu bagenzi bari basanzwe banyura muri iri barabara rya Fizi bavuye Baraka cyangwa Rusenda bagana Uvira bahitamo kunyura mu kiyaga cya Tanganyika mu rwego rwo kwirinda kwishyurwa amafaranga menshi kuri za bariyeri za FARDC.
Umukiriya yahora yipakiza imoto ubasigaye afata iboti cyangwa ubwato kugira ashike ibuvira amabariyeri yose hamwe kuva ibaraka gushika ibuvira n'amabariyeri 18 mwayo 18 umukiriya atanga 500 yari agacogenda guharura urumva arisha 20,000 byiwe cya 25,000 agacagenda agashaka ibindi 10 umva cya 35,000 mwezi 35,000 umva ucyusanga natwe bakiriye abamotari cyo kutwabura bakiriye.
Umuvugizi w'igisirikare muri aka karere Lieutenant Mike Longo avuga yuko bariyeri za FARDC ziri mu ibarabara arizo gucungira abaturage umutekano, ariko avuga ko nta makuru bafite abasirikare bishyuza abagenzi amafaranga. Nubwo muri Fizi abaturage binubira ubwinshi bwa za bariyeri zishyuza amafaranga muri teritwari ya Uvira, ingabo za FARDC n'iz'u Burundi zagiye zivanaho amwe mu mabariyeri ya FARDC n'abamayimayi atari yemewe n'amategeko. Ubedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo, Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Uno munsi kwa kabiri abategetsi bo mu bihugu 49 byo muri Afrika hamwe n'umukuru w'ubumwe bwa Afrika baza gutangura inama nkuru batumiwemo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden izomara iminsi 3 ibera mu gisagara cya Washington DC. Mugenzi wacu Frederic Ngondikije yavuganye na Professor Paul Nkunzimana yahoze yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba yarabaye umukuru wa faculty ya psychology yongera aratwara umugambi w'abakozi hamwe na Professor Lionel Lemesha yigisha ivyerekeye ubutunzi mu makungu kuri kaminuza Alliant International University iri mu gisagara cha San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Professor Lionel Lemesha aratangura avuga ku kamaro k'iyo nama.
Kuko ni inama y'abakuru b'ibihugu bumva bazoba bariko baganira kwanza ku migambi ikomeye imigambi ikomeye yo hejuru hanyuma y'ukwiyumvira ukungene Afrika bobandanya bakomeza ubucuti bandanye bakorana cyane gose mu gutorera ingorane ziri ku isi. Ikimenyamenya ni uko muri Afrika hari ibihugu byinshi ubutunzi buriko buraduga cyane, icyo nacyo kigatuma ari ikintu cyiza kuko na Amerika irashaka ko ubudandaji hagati ya Amerika na Afrika buduga ku nzira zose, ari ibihugu bya Afrika abadandaje baza kudandaza ibintu vino byinshi bakadandaza byinshi muri Amerika, reka na Amerika igashobora no kudandaza ibintu byinshi muri Afrika.
Ibyo bisata bitandukanye mwibaza ko boshimikira ko turabigira ko ariko nashaka na Professor Paul Nkunzimana nawe nyine atubwire akamaro k'iyo nama.
Intumbero y'iyo nama ubwa mbere ni kuraba ibihe ubutunzi bwo ku isi bugezeho muri iki gihe, hanyuma kandi umuntu araba imigenderanire ihari hagati y'ibihugu zo ku isi, na cyane cyane imigenderanire n'igihugu imigenderanire ya Afurika igihugu cya Amerika. Nta muntu umwe atazi yuko muri iyi myaka na cyane kuva mu 2019 habaye icyakiza cya covid 19 cyatumye ubutunzi ku isi busubira inyuma. Ndaza kugaruka ku byerekeye gusubira inyuma k'ubutunzi, hanyuma nyuma yaho murazi mese yo kuva itariki ya 2024 z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka w'2022 turimo, habaye intambara yatanguye muri Ukraine itewe n'Abarusiya, hanyuma kandi ibihugu bya rutura tubura ibihugu bifite uruhara mu mari ku isi na nashoboye cyane ibihugu biri bihoreke muri OTAN n'ibihugu by'ubumwe bw'i Buraya na byo nyine byaciye bibandanya bishyigikira igihugu cya Ukraine kandi bagaza kurundagira ibigwanisho hanyuma n'abasirikare muri bijya bihugu bwo bwa mbere muri Ukraine, hanyuma abasirikare muri bya bihugu bikikuje Ukraine. Uba rero niyo ntambara nayo nyine yatumye ubutunzi bw'ibihugu busubira inyuma ku isi, nuko nari nabivuze yuko ubutunzi busubira inyuma mu kuvuga ubutunzi bw'abanyagihugu nayo amashyirahamwe ni ukuvuga aguma amafaranga yayo yongerekana
ariko ntaguciriyemo
iba bimurengera haba muri amasekitori y'ibitoro na peteroli ibitoro n'igazi na cyane cyane amashyirahamwe akora ibigwanisho.
Ariko ntaguciriyemo Professor Nkunzimana mu ijambo kana Biden azogaruka ko kandi na Department d'Etat y'Amerika iri kuyavuga, nuko Amerika ibona ko Afurika ifite uruhara ruhambaye cyane rwose muri kazo za Afurika na kazo za kamakungu, aho ntibona ko hari ikintu kiriko kirahinduka.
Nta kintu na kimwe kiriko kirahinduka na gapfa kubwo Afurika gira ngo Afurika igira ngo iturize neza. Afurika iri igenda isubira inyuma urabe mu bice byose by'ubuzima bw'abanyagihugu barimo.
Ushuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika. You've been listening to news and information.